ibikoresho by'abifuza kujyanisha abarundi, byaba ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke. Rero ko hageze aho hafatwa ingingo nziza y'uko byugara, murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kukaba nka ko turabavandimwe, turabavukanye. Rero iyo ngingo ni nziza kuko murazi muri kajya karere, muri kano karere, icyo ibimenyeshamakuru byiswe media zorahen, ibimenyeshamakuru biba injyane z'amoko n'amacakubiri, ivyo ntivyitwa ibimenyeshamakuru, vyitwa media zorahen, vyitwa ibikoresho abantu bakoresha kugira ngo bajyanishe abose rimwe. Rero iyo ngingo ni nziza kandi nibaze ko bazobandanya guhaza n'izindi ngingo kuko ivyonona umutekano w'akarere, mbere n'ibishobora kujyanisha abarundi n'abanyarwanda bimwe bimwe biracyariho. Izo ntambamyi rero zose zogenda zirakugwaho kugira ngo abantu bashobore gushyira hamwe, twubake ibihugu byacu byombi, twongere twubake umutekano wo mu karere, twongere twubake Afurika yacu. Nk'uko nyirishobora kuri igihugu yama yivuga, yagize ati nitwaguma tujyana, nitwaguma turi macakubiri, tuzoshira twese, tuzobona. Ariko dushoboye gushyira ingufu hamwe, tushobora kwiyubakira ibihugu byacu, hanyuma abenegihugu bashobore kwiteza imbere ata bwibaza ngo harubarauce. Ivyo rero n'intambwe ihambaye, kandi murakoze kubaza ico kibazo kuko ngira ngo murazikunda abantu bagumye bihanahana na kamwemwe ku bantu mbere atari abarundi gusa n'abanyamahanga, urabona yuko babishimye.
Ibyo binyamakuru amahirwe yabyo kushobora gusubira gutangaza amakuru mu Burundi angahe?
Sinzi, ngira ngo niba muguma mubyitiwe imenyeshamakuru, ariko si imenyeshamakuru kuko murazi ivyo bashatse gukora birabata kuwa amazi, baca bahungana n'abahunze kuko bari bagerageje gutembaga inzego z'itora n'abenegihugu, mbere bashizeho n'imigumu ko ikica abantu bagaturira hirya no hino amazu n'abantu. Mbere ivyo vyose rero abatafashwe ko bace bahunga, hanyuma n'ivyo bimenyeshamakuru vyakora ako kabi mu gushikiriza inkuru zishikuza, mu kugerageza gushikiriza ibinyoma, mubonye bagiye bajanye nabo, murumva neza yuko bari abantu bacuditse, bari kumwe, bari ku mugambi mubi ubishe umwe. Rero nibaza ko rwiciye rwariciye kuko nibo bonyene bashimye kuva mu mwuga bafata inzira itarama, inzira idashika, inzira y'ubugito.
Tukiri ku kibazo gisa n'ico mu minsi iheze, Leta y'u Burundi yaratangaje ko Mlaje Mama yari yugawe agiye gusubira gutezurirwa, habanje kuba nk'ibiganiro hagati y'ayo maradiyo. Nashaka ndabaze muri iki gihe turiko turavugana izerekeye radiyo Ijwi rya Amerika zifashe gute? Icya mbere ni ikibazo
cy'uko y'igihugu yashyikirije, yagize ati ivyari ibiri mu bihano canke ivyugawe nivyije hamwe n'umugwi ujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru, umugwi semse. Kandi nibaza ko umugwi semse nk'amatangazo nabonye wagiye urashikiriza waramaze gutangura gukora ivyo biganiro. Murumva rero ko bitakiri mu vyo njejwe, bitakiri kuvyo noshize icyo mvuze ko kuko ijambo ryavumerewe na nyirishobora mukuru w'igihugu ryaravumerewe kandi n'ishyirwa mu ngiro ryatanguye. Ubu nubaza rero ni ukwegera abo kumenyesha makuru mu Burundi.
Ambassador Fuidi Nyamitwe, murakoze cyane gose ku kanya mwahereza radio ijwi y'Amerika. Ndabashimiye.